VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.
Na Fidèle Niyongabo nanje ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro byacu.
Twaje ngabwira ngo tumenyeshe amakungu abagifise agahigihigi yuko mu Burundi bitagenda neza, yuko mu Burundi tuko dukora ibikorwa by'iterambere.
Uwo ni Gaston Sindimwo, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ku itanguzwa uno munsi wa mbere mu Burundi gihayanishwa gurisha ry'ibicuruzwa n'utugenegene byo mu bihugu bya Kenya n'u Burundi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama atangaza ko yagiranye ibiganiro ngirakamaro na Perezida w'u Burusiya ku byerekeye Siriya.
Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yasabye Perezida wa Gabon kongera wongeye gutorwa Ali Bongo n'uwari umukandida Perezida Jean Ping guhagurukira urugomo bakaruca mu gihugu.
Ubuyapani bwiyamirije ingingo ya Koreya ya Ruguru yo kurasa misile balistike zitatu mu gice kibari cyegereye Ubuyapani uno munsi wa mbere.
Imiryango y'abantu bafungiye muri gereza ya Kilinto muri Ethiopia ifite igishyika cyo kumenya amakuru yababo nyuma y'aho igeragezo iyo gereza ifashwe n'umuriro, inkongi y'umuriro kuwa gatandatu. Izi nkuru ni zimwe muzo tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya.
Tangurire rero ku makuru avuga hirya no hino. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama atangaza ko yagiranye ibiganiro ngirakamaro na Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin ku vyerekeye igihugu cya Siriya. Yamara izo mpande zibiri ntizirashika ku masezerano yo guhagarika ingwano muri Siriya mu vyorekurira imfashanyo gushikira kurushiriza abanyagihugu basinzikajwe n'ingwano. Ivyo Perezida Obama yabitangaje no munsi wa mbere inyuma y'kubonanye na Perezida Putin mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru inyuma y'irangira ry'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umugwi G20 mu gisagara cya Hangzhou mu gihugu cy'Ubushinwa. Perezida Obama na Perezida Putin bategetse abaserukira Amerika n'u Burusiya kubandanya bakora kugira bashike ku masezerano yo guhagarika ingwano. Amasezerano yo guhagarika ingwano yo barimwo leta ya Siriya icuditse n'u Burusiya n'abagwanya ubutegetsi bashigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika n'u Burusiya vyasa n'ibiri hafi y'ugushika ku masezerano ku munsi w'Imana, yamara haracari intamba myizi ikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Burusiya biriko kandi birondera gutorera inyishu iciye mu biganiro uruhagarara ruri mu gihugu cya Ukraine, aho ingwano hagati y'abagwanyi bashigikiwe n'u Burusiya n'inteko za leta yahitanye ubuzima bw'abantu barenga 9,500 kuva mu mwaka wa 2014.
Imiryango y'imfungwa zo muri gereza ya Kilinto muri Ethiopia ifite igishyika cyo kumenya amakuru y'abantu bayo, aho ni nyuma y'uko iyo gereza irinzwe cyane ifashwe n'inkongi y'umuriro kuwa gatandatu. Guverinoma yasohoye itangazo rivuga ko hari abahasize ubuzima ariko ntiyatangaje umubare w'abantu bapfuye cyangwa se abakomeretse. Umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cyandika mu cyongereza gikorera mu karere cyitwa Addis Fortune ni Samrawit Tasewe yabwiye Ijwi rya Amerika ko umuntu umwe yishwe abandi 20 bakomeretse. Iyo gereza ifungiyemo abanyapolitiki bo mu rwego rwo hejuru nubwo abarwanya ubutegetsi babyamaganye bakora imyigaragambyo yagiyigwamo abantu. Abafungiye barimo uwahoze ari umuvugizi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryitwa Semayawi witwa Jonathan Tesfaye n'abayobozi b'ishyaka Oromo Federalist Congress OFC mu magambo ahinnye. Barimo kandi n'uwungirije umuyobozi w'iryo shyaka Bekele Jeriba n'umunyamabanga mukuru Dejene Tafa. Abo bagabo bose uko ari batatu batawe muri yombi mu kwezi kwa 12. Makuru dukesha Negatu Mamo ushinzwe itumanaho mu kigo gishinzwe kurinda imiriro n'ibiza nuko makamyo 4 yaturutse muri stasiyo z'abazimya imiriro zitandukanye ariyo yabashije guhagarika iyo nkongi y'umuriro wo kwa gatandatu. Yavuze kandi ko abazimya imiriro batatu bazahajwe no guhumeka ibyotsi. Mamo avuga kandi ko icyateje iyo miriro kirimo gukorwaho iperereza.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Igihugu cy'Ubuyapani cyiyamirije ingingo y'igihugu cya Koreya ya Ruguru y'ukurasa misile balistike zitatu mu gice cy'ibahari cyegereye Ubuyapani uno munsi kuwa mbere. Izo misile zarasiwe mu ntara ya Hwange iri mu buseruko bwa Koreya ya Ruguru ku nkengera z'ibahari. umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Korea y'Epfo yatangaje ko izo misile ari misile zitwa Rodong zishika ku birometero igihumbi. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'igihugu cy'Ubuyapani butangaza ko izo misile zaguye mu gice cy'ibahari cegereye Ubuyapani. Ingingo ya Korea ya ruguru yo kurasa izo misile ifashwe mu gihe abategetsi b'ibihugu byo ku isi babonaniye mu gisagara cya Hangzhou kiri mu buseruko bw'Ubushinwa. Abategetsi b'Ubuyapani bavuga ko iyo ngingo ya Korea ya ruguru atari agasomborotso gusa ku Buyapani, ko ari agasomborotso ku makungu. Leta zunze ubumwe za Amerika ziyamirije ingingo ya Korea ya ruguru zatangaje ko ingingo yo kurasa amamisile balistike igeramiye akarere ka Aziya yo mu buseruko.
Twerekeza noneho mu burengerazuba bwa Afrika. Umunyamabanga mukuru wa Ban Ki-moon yaraye avuganye kuri telefone na perezida wa Gabon wongeye gutorwa Ali Bongo n'uwari umukandida perezida Jean Ping wo mu ishyaka riharanira demokarasi nshya, abasaba guhagarika urugomo mu gihugu. Imyigaragambyo yadutse muri Gabon kuwa gatatu ku itariki ya 31 kwezi gushize kwa munani. Amajwi yavuye mu matora amaze gutangazwa agaragaza ko Bongo yongeye gutorwa. Bongo yarushije amajwi make w'abari bahanganye Jean Ping mu majwi yavuye mu gihugu hose. Bongo yabonye 49.8% kw'ijana by'amajwi, naho Ping abona 48.2%. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu wa Gabon Pacome Mubele Bubeya yavuze ko abantu barenga igihumbi batawe muri yombi, harimo abagera kuri 800 mu murwa mukuru. Yemeje ko abantu batatu baguye muri urwo rugomo. Nkuko bivugwa n'ibiro by'umunyamanga mukuru wa Ban Ki-moon, ababajwe n'ubuzima bw'abantu bwatakariye mu myigaragambyo nyuma iryo tora rya perezida. Yumvikanishije impungenge ku butumwa bukomeza gutangwa buri buhamagarira urugomo, asaba ko byahita bihagarara ibikorwa byose bijyana n'urugomo mu gihugu. Ban Ki-moon yanasabye ko intumwa ye yihariye kuri Afrika yo hagati Abdoulaye Batili akomeza gukorana n'impande zose kugira ngo bahoshe umwuka mubi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asigaje amezi abiri, yamara abanyamerika mu maleta mwamwe bashobora gutangura gutora muri uku kwezi. Ibirenga bibiri bya gatatu by'amaleta 50 agize Leta Zunze Ubumwe za Amerika arekurira gutora imbere y'itariki y'ukuri y'amatora y'umunani y'ukwezi kw'11. Menshi muri ayo maleta arekurira gutora imbere y'igihe atangura icyo gikorwa indwi zibiri cyangwa zitatu imbere y'amatora. Ibintu bitari bike bishobora kuba mu mezi abiri ya nyuma imbere y'igikorwa cyo kwiyamamaza. Abatora bazoronka karyo kukurorera impari zizoba inshuro zitatu hagati y'abakandida bahiganwa n'impari zizoba inshuro imwe hagati y'abahiganirwa kuba icegera cy'umukuru w'igihugu. Abakandida bahiganirwa amabanga yo kuba perezida umudemokrate Hillary Clinton n'umurepublika Donald Trump bose bateguye amakoraniro kuno munsi wa mbere wahariwe abakozi muri Amerika. Abo bakandida bombi barabonana n'abakozi mu gisagara cya Cleveland, gisagara cyo muri leta ikomeye cyane mu byerekeye amatora ya Ohio. Biherutse gutohozwa byerekana ko Hillary Clinton ari imbere ya Donald Trump hafi y'amanota 4 ku rwego rw'igihugu. Ibyatohojwe bibandanya kwerekana abarenga ica kabiri cy'abiyandikishije gutora ko badashimishwa n'abakandida bombi uko ari babiri, ni ukuvuga Hillary Clinton na Donald Trump.
Umwiyahuzi wari wambaye imyenda y'abapolisi yaturikije bombe hafi ya Minisiteri y'Ingabo i Kabul muri Afghanistan kuri uyu wa mbere, yahitanye abantu 24 ikomeretsa abarenga 90. Televiziyo ya Afghanistan Toro yatangaje ko umugaba w'ingabo mukuru muri ministeri General Abdul Razik hamwe n'umukuru warushinzwe iperereza mu murwa mukuru n'umukuru wa polisi y'intara bari mu bahasize ubuzima. Ababonye ibyabaye bavuga ko icyo gitero cyabaye ubwo abo cyakozeho bari bateraniye hamwe basuzuma ahari hatewe igisasu gito cyari cyatezwe kigaturika. Umuvugizi rero w'abatalibani Zabiruha Mujahid avuga ko ari inyeshyamba zagabye icyo gitero kuri uyu wa mbere. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email, no kuvuga radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC amakuru yo mu karere tu yahere mu Rwanda. aho kudakoresha umwanya neza n'intambamyi nyamukuru iterambere muri Afrika. Ibyo byavuzwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho yari ko arugurura inama mpuzamakungu ku bijyanye n'ubutunzi muri Afrika iri kibera i Kigali mu Rwanda. Inama na Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yari yayitabiriye. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni.
Kuri wa mbere niho hatangura inama mpuzamakungu ku vyerekeye ubutunzi muri Afrika. Iyi nama yuguruwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe na mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni. Mu ijambo ryo kugurura inama, Perezida Paul Kagame yamenyesheje ko Afrika ifite ubutunzi bwinshi kandi ubu butunzi bubeshejeho benshi, kandi Afrika iramaze no gushika ku iterambere ritari rito. Ariko ikibazo nyamukuru abanyafrika bagifise kinatuma basigara inyuma ugereranije no ku yindi migabane y'isi, nuko hakira abanyafrika bacibaza ko umwanya w'isi yose ari uwabo. Ati mu gihe abantu badakanguriwe kubahiriza umwanya, ati nta terambere rishoboka mu rudandazwa canke mu bikorwa ivyo ari vyo byose, umwanya utakaye uruhombo ruba runini. Perezida Paul Kagame:
Progress in any endeavor is about valuing time.
Amajambere mu bintu byose afatiye ku gukoresha umwanya neza. Ntidukeneye kwibutswa kwiterambere no gutwara neza bifitiye akamara abanyafrika, kandi ko okujana n'abandi bikenewe cyane muri Afrika. Gukwega ibirenge mu gushira mu ngiro imigambi y'iterambere muri Afrika ntibiva ku bumenyi buke canke kwishaka rike canke naho ku buryo, ariko biva ku kutamenya agaciro k'umwanya mu mirimo yacu ya minsi yose.
To appreciate that speed is a driver of wealth creation.
Bamwe mu bariko barakurikira inama nabo nyene bemeza ko gukoresha umwanya ari ikintu nyamukuru kugira ubutunzi bwa Afrika bwiyongere. Kubwo umukuru w'igihugu cya Uganda Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Afrika iramaze gutera imbere ariko haracari ibintu byinshi byo kugwiza. Yamagariye abagwiza tunga kwijukira gukorera cyane mu bisata nk'ubuhinga bwa none, uburimyi n'ubworozi, ibijanye n'indero, amagara y'abantu n'ibindi. Mu bijanye n'ubuhinga bwa none, umukuru w'igihugu cy'u Buganda yavuze ko abanyagihugu biwe bateye imbere mu gukoresha telefoni ngendanwa, ikicatumye urugero runini rw'iterambere rwiyongera. Inama ya Global African Investment Summit yateguwe na Komesa na Leta y'u Rwanda izomara iminsi ibiri kuva kuri wa mbere gushika kwa kabiri. Iriko irakurikiranwa n'abantu barenga igihumbi bavuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika, harimo n'abavuye ku mugabane w'ibihugu vya Buraya cane cane mu gihugu c'Ubwongereza. I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Tabita, urakoze kuri iyi nkuru. Uretse rero iyo nama mpuzamahanga ijyanye n'ubutunzi ibera mu Kigali mu Rwanda, hari kuri uyu wa mbere tariki ya gatanu y'ukwezi kwa cyenda hatangiye n'icyiciro cya gatatu cy'intore. Urubyiruko rwiga muri za kaminuza zo mu Rwanda rw'intore ruzahugurirwa uko ruzasoza amasomo ruhita rujya kwihangira imirimo aho gutega ko akazi ku bandi bantu. Bamwe rero mubarangije kaminuza kugeza ubu batarabona imirimo baganiriye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza impungenge ziboneka mu kwihangira imirimo, ahanini zishingiye ku mikoro make baba bafite barangije amashuri. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumuta Kaboye.
Izi ntore z'abanyeshuri bagera ku 2,700 zaturutse mu makaminuza yose n'amashuri makuru yo mu Rwanda zaje kwigishwa uburyo bazihangira imirimo bamaze gusoza amasomo yabo. Izi ntore z'abanyeshuri zirasabwa kujya kubwira bagenzi babo biga muri za kaminuza n'amashuri makuru ya Leta ko bakwikuramo umuco wo gushakisha imirimo mu gihe bazabasoje amasomo, ahubwo bakihatira kumenya uburyo bazarangiza amashuri baza kwihangira umurimo. Umunyamabanga wa muri Minisiteri y'Uburezi Bwarantivuguruzwa Celestin yasobanuye urubyiruko amasomo bategereje.
Biragaragara ko urubyiruko rurangiza za kaminuza abenshi kubona akazi biragora, ndetse dufite n'umubare w'abashomeri. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti twigishe abanyeshuri ku buryo barangiza kaminuza bafite ubumenyi buhagije n'ubushake buhagije bwo kuba bashobora guhanga umurimo, ariko bashobora no gukoresha amahirwe ari hirya no hino igihugu kibaha, haba mu gihugu, haba muri East Africa, ndetse no ku isi muri rusange.
Iki cyiciro cya gatatu kizatorerwamo urubyiruko 2,500 mu mashuri makuru na kaminuza 44 zo mu Rwanda gifite insanganyamatsiko igira iti: dukoresha amahirwe ahari twihangira imirimo. biteganijwe ko urubyiruko ruhagarariye bagenzi babo biga mu mashuri makuru bazahugurwa ku ndangagaciro zo gusoza amasomo yabo badateza amaramuko ku bandi bantu bihangiye imirimo mbere. Urubyiruko rwaganye n'ijwi rya Amerika rwerekanye ko guhanga umurimo bitarworoheye kuko batangirira ku busa.
Tubwa guhanga imirimo mu by'ukuri buri muntu aba afite umushinga yakora, ariko kugira ngo abone icyo yatangiza igishoro ntabwo biba byoroshye.
So nagerageje no kwiga ibintu by'imyuga, ngerageza kubabonerekana yuko nakwikorera. Ajyo ntabwo byanshobokeye kubera gusanga imisoro n'ibicuruza nk'ibintu wenda bifite agaciro k'ibihumbi nka 300. Ugasanga bashatse gusoresa kimwe n'umuntu ufite ufite ibicuruzwa bifite agaciro nka 5,000,000. Biradukomereye mu by'ukuri ntabwo ari urwenya.
Hari bamwe mu banyeshuri cyane cyane bahisemo amasomo y'ubumenyingiro bemeza ko bazatangira kuri duke bafite, ariko bagahita bishakira imirimo batagombye kongera kugora ababyeyi babo muri bike bafite.
Hanze aha kubona imirimo biragoye, ariko nkatwe twiga mu mashuri y'ubumenyingiro bidufasha kugenda twagera ku hanze tukaba twakwihangira imirimo. Ntago nteganya kuzaka ababyeyi banjye amafaranga, ahubwo ndateganya ngiye kuzagana ibigo by'imari kugira ngo bimpe amafaranga noneho mbone uko nihangira imirimo.
Uzatangaho iki ngo wate ko bataguha amafaranga gusa?
Ariko hari ibigo bifasha urubyiruko, ukaba watanga ingwate n'ibyo utunze, niba ufite mashine computer ukaba wayitangaho ingwate yamfasha gukora byinshi kuko n'amafaranga makeya wayatangiza ukagira aho ugera.
Leta y'u Rwanda ikunze gushishikariza urubyiruko kwihangira imirimo, ariko nabo bagasa nk'abasubiza bavuga ko izi nama bagirwa ari nziza, ariko ko kuzishyira mu bikorwa biba bitoroshye kuko baba badafite igishoro. Muri iri torero ry'urubyiruko ruhagarariye abandi mu mashuri makuru na za kaminuza, aba basore n'inkumi bazanigishwa ku ndangagaciro na kirazira bikwiye umunyarwanda nk'uko bijya bigenda no mu zindi ngando. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Inama y'abashyikiranganji bajejwe umuryango wa Afurika y'ubuseruko yabaye kuri wa mbere yarusha muri Tanzania, hamwe n'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango East African Community. Bakiriye ku mugaragaro igihugu cya Sudani y'Epfo nk'igihugu kigira gatandatu cinjiye muri uwo muryango. Intumwa zidasanzwe za Leta ya Sudani yo mu manuko zatanze inzandiko zirimwo izasinywe n'umukuru w'iki gihugu hamwe n'izemejwe n'inama nshingamateka ya Sudani yo mu manuko, zigaragaza ko cinjiye burundu mu muryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko. Ni inkuru yakurikiranywe n'umenyeshamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ambassadeur Liberanfu Mukeko yatangaje cese ko igihugu cya Sudani y'Epfo cujuje ibisabwa kugira ngo cinjire muri uyu muryango. Yakiriye inzandiko zivyemeza zirimo amasezerano yatewe ko umukono na perezida wa Sudani y'Epfo hamwe n'iteko ryatowe n'amashinga mateka y'ico gihugu ryemeza kwinjira Burundi muri EAC. Liberanfu Mukeko mu ijambo ryiwe imbere y'abashikiranganje b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yavuze ati Sudani y'Epfo kibaye umwe mu muryango gifite uburenganzira n'amahirwe angana kandi byuzuye nk'ibindi bihugu bitanu byari bisanzwe muri EAC. Ati ni nk'umwana amaze imyaka itanu avutse none atanguye kwinjira mu muryango, kuko Sudani y'Epfo imaze imyaka itanu gusa ironse ubwigenge. Mu gihe Sudani y'Epfo yinjiye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko iri mu bibazo by'intambara, ibindi bihugu bibona ko ari akarusho kugira ngo umuryango utorere umuti icyo kibazo. Uyu ni umushikiranganje ajeje imigenderanire wa Tanzania ambasaderi Philippe Mahiga, abona ko ari akajyo nyako kugira ngo umuryango wose nawe uyumve ko ari nk'ahugwaje.
Kwa wenzetu wa Sudan itawasaidia zaidi katika utekelezaji wa makubaliano ya amani.
Agira ati kuri bagenzi bacu ba Sudan y'Epfo ukwinjira kwabo kuzofasha cyane mu kugarukana amahoro n'umutekano byari byarahungabanye. Ati ijwi ryacu nk'umuryango rizokumvikana cyane mu gihe twafasha mu ngorane kurushaho nka Tanzania, Uganda canke Kenya yovuga yonyene. Ati kene naco gikomeye nuko tuzofashanya muri byose. Ati heraba ibyerekeye intambara ihari ituma haba impunzi kuzifasha mu buryo butandukanye, aho bahungira canke mbere hageze ko bahunguka, n'ibindi bijanye no kwaka ibigwanisho ababitunze no kubaka igisirikare gikomeye. Ati ibi byose hakenewe ko haboneka ijwi rimwe rikomeye kurusha uko Sudani y'Epfo iyo bikora yonyene. Ati kuko Sudani y'Epfo igiye gusaba imfashanyo muri ONU yasanga izindi ngorane nk'impunzi ziva muri Syria canke ahandi. atari ko twebwe twese nibihugu bitandatu bivugiye rimwe ijwi ku murege wo kumvigwa ati bikenewe no munamwe umutekano ya ONU haba mu ngingo zifatwa ati turi hano nk'umujyango kugira ngo turabikibereye abari cyo gikogwa kugira dufashe bagenze bacu bari mu ngorane inyuma y'imyaka 5 gusa babonye ubwigenge
imyaka 5 tu baada ya kujipatia uhuru wao
komushikira nganje rewo ntsinenze y'Imana sarukira Burundi nk'ikindi gihugu kiri mu bibazo irwande gukeza Sudan yepfo avuga ko akarere ka Afrika y'ubuseruko gafise igikogwa kinini cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bikagize
unye barashitse nabavukanye mu muryango turabakarebishije igihe twabemerera ibi bintu ibi bihebye barimo ntibari muri byo barasubiye inyuma mugo kubona barasubiye inyuma ntitwoca natwe tubaheba urya umuntu agukunze mu bihe byiza yo gukunda no mu bihe by'ingorane nibaza ahubwo twa haguruka tukabashigikira tukaraba ko bava muri zingorane tukacya dutera imbere hamwe twese turi hamwe kubera nababanye nta handi bazera uburaro n'umuramuko atari mu karere kacu gushika ubu ntituraje mu nama ngo tuvuge icyo tuzokora mugabo kubona ari igihugu cyo mu muryango gifise ikibazo kica kibi kibazo cy'umuryango nuko natwe dufise ibibazo urabona ko karere kacu kabifata ibyo bibazo kugira ngo irabe ingene byo biheza nibaza ari uko nyene bizogenda no muri Sudan Sud
umukuru w'igihugu cha Sudan yepfo Salva Kiir aramaze kuronka ubutumire kugira ngo azokwitabe inama ya mbere yabagenzi we abakuru bihugu bya Afrika y'ubuseruko kuri uyu wa kane i Dar es Salaam muri Tanzania Pye Clavine Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
uruhagarara
kamana yanje ibintu tuzobikuraga twimbere
ukwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufye tatwese
banirumveko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba eh tureke ibintu byangare tubone jongira nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyuko uri umusereko nanje nkaba umurengero mafu
niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje kuri uyu wa mbere i Bujumbura mu Burundi hatangijwe imurikagurisha ry'ibicuruzwa n'ubukorikori byo mu bihugu bya Kenya n'u Burundi Leta y'u Burundi ivuga ko iri murikagurisha ry'iminsi 10 ari ikimenyetso cy'imigenderanire myiza n'umutekano ni inkuru ya mugenzi wacu Eroje Wirikaneza
Turi kukibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Tampet hafi y'ikiyaga cya Tanganyika muri komine Mukaza i Bujumbura ku mugwa mukuru w'u Burundi ariko hugurwa imurikagurisha rimwe hanini ibidandazwa utugenegene n'ibindi bihingurwa byo mu gihugu cya Kenya ururirimbo ruhayagize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase nibwo ruriko rurasamirana icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu niwe yuguruye icyese cyo hayanishwa Gaston Sindimo yashimiye rwose leta ya Kenya n'abanyakenya bemeye kuza muri iryo hayanishwa yibukije ko ari kimenyetso gikomeye cy'umutekano n'amahoro byagarutse mu gihugu
twaje ngabwe mutumenyeshe amakungu abagifise agahigihigi yuko mu Burundi bitagenda neza yuko mu Burundi cyo dukora ibikorwa by'iterambere abarundi bafatanye munda abarundi bari nyuma y'umukuru w'igihugu bari nyuma ya leta kugira ngo tuje mu bikorwa by'iterambere
abazanye byo bimbura n'ibyo bahingura sabanyakenya gusa
banyita kabatesianike bamenyere ku izina rya murundi kazi abandongo yishira hamwe murundi kazi fashion rijeje kurangura ibijanye n'impuzu za kera arizo mpuzu z'ibiti n'ukugwanira agateka k'ivyo biti imimanda n'imivumu bivamwo abana nisanzwe nkorera no mu kigo ndangamico c'ibujumbura umva impuzu z'ibiti hari gihe yiyumvira yuko impuzu z'ibiti avyumva nka kujya vyari biri mu nyandiko kubera ndu wakino gihe nizo mpuzu z'ibiti na haramakoti hari nkofero hari amasakoshi hari mvutano hari amajipo hari impuzu z'abakenyezi n'iz'abagabo n'abana
icyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu hamagarira abarundi na cyane cyane abategetsi kwijukira kugura ibihingurirwa mu Burundi kugira abikora biteze imbere
nk'inkofero nambaye ikorerwa nga mu Burundi ikorwa mu mpuzu z'igiti bazikura igiti nabonye bazikura igiti bega imisi yose muri conseil des ministres ahandi hose na mama tumuniganiga tutwara amashakoshi aya mashakoshi akabava hanze ni guki tutofata ishakoshi yakorewe nga tugateza imbere umurundi kugira ngo uwo murundi nawe nyene ateze imbere imijyango yiwe nuko twemera yuko abarundi batangura gukonsoma ibintu natwebwe twikoreye kugira duteze imbere umuntu wacu ni naho bazotuma bataja mu bintaze mwarabonye mu misi yezi yuko abatanza bamwe bamwe bataye umurongo mbere hari abagiye bahunze imana mugabongira ngo bari mu kugaruka tukifuza yuko ibiri byose tubahakanya yuko babona ku Burundi ari nyamagendo
abaje muri iryo hanishwa babona ko akaryo kadasanzwe bahawe ko kwimenyekanisha ubu mugabo adandaza amapini akorerwa mu gihugu cya Kenya
nje usanzwe nkora marketing hari abantu ndinda kora ndagenda mezo wa mezo ama ONG hose kubatembera kwabwira ico dukora no kubabwira tudandaza hari aho ntabasha kubona hajya ku kazi ariko ngaha mu mikagurisha nabonye chance yuko bashaka kumusanga aho ndi nkaba address yange na contact yange nkabwira n'ijyo nkora bakaza nabo kuza kunondera après
abandi nabo bifuza ko boshika aho igihugu cy'u Burundi kijana kenshi ibihingurwa n'aba uka gihugu mu bindi bihugu
imiti korikoranye igihugu ca Kenya kwa carimvire kuza kuzana ibijanye n'urudandazwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi na karero ntangere kutwereka ko natwe dushaka gukura ibidandazwa byacu ngaha tukabitwara mu gihugu cha Kenya
ubuserukira Kenya mu Burundi nawe yanuye abantu ko bose batokwama biyumvira gukora politike yonyene Ken Vitisia
siasa ni kwa sababu ya chakula
agira ati politiki korwa kugira ngo haboneke icyo gufungura ubonye hari ingorane muri politike nuko bose abashaka kuja mu gikoni umwe wese agira ati bwa bugari bacumba babutwaye bwose by'ukuri ingorane nuko umwe wese ashaka kwinjiza mu gikoni kugira ngo ubwo bugari bucumbwa nabaronke intore yiwe ntoya iyo rero niyo politike ya Afrika ibyo rero jewe namavuga nti abarundi bicare hasi baganiye burya bugari buzova mu gikoni umwe wese aronka agapande kiwe ariko abantu bose ntibashobora kuba bakuru b'igikoni ngo bateke ihanishwa gurisha nk'iri ryaherwa gutunganywa mu Burundi umwaka w'2014 ryatangwe kuri uyu wa mbere rizorangira ku igenekerezo rya 11 ubu kwezi kw'icyenda eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
bere gusozera ibiganiro byacu bya kuri isaha tubibutse cyane makere makuru twabashikirije president wa leta zunze ubumwe za America Barack Obama atangaza ko yagiranye ibiganiro ngira kamaro na president wa Russia Vladimir Putin ku byerekeye igihugu cha Syria
imiryango y'abantu bafungiye muri gereza ya Kilinto muri Ethiopia ifite igishyaka cyinshi cyo kumenya amakuru ku bantu bayo aho ni nyuma yuko iyo gereza irinzwe cyane ifashwe n'inkongi y'umuriro kwa gatandatu guverinoma ikaba yasohoye itangazo rivuga ko hari abantu basize ubuzima ariko ntiyagaragaje umubare w'abantu bapfuye cyangwa abakomeretse
Ubuyapani bwiyamirije ingingo ya Korea ya ruguru yo kurasa misile balistike zitatu mu gice cy'ibahari cyegereye Ubuyapani uno munsi kwambere izo misile zarasiwe mu ntara ya Hwange iri mu buseruko bwa Korea ya ruguru ku nkengera z'ibahari
Umunyamabanga mukuru wa Ban Ki-moon yaraye havuganye kuri telefone na Perezida watowe wa Gabon Ali Bongo n'uwari umukandida Perezida Jean Ping ngo mu ishyaka riharanira demokarasi nshya abasaba guhagarika urugomo mu gihugu
Amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sigaje amezi abiri yamara abanyamerika mu mareta amwamwe bashobora gutangura gutora muri uku kwezi
Umwiyahuzi wari wambaye imyenda y'abapolisi yaturikije bombe hafi ya Ministeri y'ingabo I Kabul muri Afghanistan kuri uyu wa mbere yahitanye abantu 24 ikomeretsa abarenga 90
Ibitero by'amabombe byagizwe no muswa wa mbere mu bisagara bitari bike biri mu minwe ya leta mu gihugu cya Syria hamwe n'igisagara kiri mu minwe y'abagwanyi b'abakurde mu gihugu cya Syria Njoti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha niho bigarukiye tukaba dushimiye engineer yari ku buhinga bw'ivyuma nu wafashe amajwi agashira mu ibiganiro twabashikirije Fatuma Ali Maskarara kuri mikoro mwari kumwe na Ange Fideni Yongabo
ne Eugenie Mukankusi tubashimiye na mwese rero ko mwateza amatwi tubifuriza kandi kugira ibihe byiza mwumva radio yanyu radio Ijwi ry'Amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.